turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahaze ingingo nkuru ziyagize president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenze uko bakarimbuka.
Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Uyu ni president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri make ahagira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika Demokarasi ya Kongo naho abitwaje birwanisho bataramenyekana banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu hano makuru yose ari muyo turambura handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze incuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru yacu katuhere muri Sudan abasirikare batembagaje ubutegetsi imigambwe itandukanye n'abategetsi b'abasivile bashitse ku masezerano agiye gutuma uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Abdallah Hamdok asubirana ubutegetsi. Aya masezerano aratomora ko abahoze muri leta Hamdok n'abanye politike bose bapfunze kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu mpera z'ukwa cumi barekurwa. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ishamwe mpuzamahanga makungu onyu ni zimwe mu mpande zagize uruhara runini kugira ngo aya masezerano aza gutangura gushirwa mu ngiro no munsi kwa Mungu aboneke. Amasezerano yo gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile muri Sudani abonetse inyuma y'indwi zitari nke abanyagihugu bari bamaze bakora imyerekano basaba ko abatswe ubutegetsi babusubizwa. Abaganga bemeza ko n'imiburiburi abagera kuri 15 baguye muri ino myerekano bahitanywe n'amasasu y'abacungera umutekano. Amakuru abagezeho ni no kwise ku ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungura byacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera turi muri secteur ya Mutambara territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo bari banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri no nkuru tubaza umenyesha amakuru yacu Vedaste Ngabo.
Umuyobozi wa societe civile muri Mukera bwana Bonane Christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa tatu abantu bataramenyekana bateye ku gihugu cumbitsemo bashinwa bacukura mu buye agaciro kiri mu Kera bashimuta abashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati
kwa majira ya saa tatu za usiku kwenye eneo ambapo ni kan
hari saa tatu za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe undi na
wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine mmoja kufariki.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kurane bari mu Kera bakorera sosiyete icukura amabuye ya Beyond Mining kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishuri mutwa ryabo bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha anti yafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari mu Kera ahashimutiwe abashinwa zivuga yuko hashimuswa abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimuswa abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi sosiyete ya Beyond Mining yatangiye gukorera mu Kera tariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma yamwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye mu Kera arimo kububakira umuhanda wa Mukera Katanga, kubaha amazi, imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi byashoni bagaza n'umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga aragaruka kwishimutwa ryabo bashinwa.
Ariho nabashobora gutera bariya bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'inoro. Duba deja ariho mamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro, hari abantu bashobora kwihisha inyuma bariya bantu bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba bashinwa, abashinwa bakuremo akarenge. Hanyuma ariho basigarana imbaho nyine amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu, icyo nacyo kirashoboka. Iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bariya abantu bashimuta. Aba bashimuta barashobora kuba bari babakeneye nk'amafaranga kugira ngo nibabafata basaze ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka.
Mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakora International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye, kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo kubwaradi ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye.
Vedaste Ngabo burakenuye tube muri Congo twerekeza muri Uganda ho president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uku bakibonera ko Museveni yavuze mu ijambo ryiwe rya mbere ku bitero by'iterabwoba byagabwe i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda imwirambuye na Ignatius Bahizi akwijwe rya Amerika muri Uganda.
Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo ku wa gatandatu, Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano, ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano, ubu akaba amaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero. Museveni yihanganishije abapfiriwe babo muri ibyo bitero, anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa, avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga.
We now know a lot about this terrorists. Of course some are not yet arrested.
Ubu tuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF, ariko benshi ntabwo bari bafatwa. Inama nabagira bose, hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afurika y'Epfo, nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashyira mu butabera bitanze.
South Africa to surrender and save themselves. Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire. Muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso, kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke. Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda, akavuze irimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda, zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu.
Now for ADF, it's now a business because they are in Eastern Congo which has no government.
Ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agakiye ko muri Congo y'Uburasirazuba katagira ubutegetsi, bacuruza imbaho, bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu. Ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi. Bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho, kuko bawuboneramo inyungu. Ubu turi mu biganiro na Leta ya Congo, izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize. Abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afurika barampamagaye kuri iki kibazo, mbizeza ko turimo kugishakira umuti. Iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu. Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba bishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi, babizeza ko ngo bazaja mu ijuru. Yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane. Bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri, bigahitana abantu bane, abandi bagera kuri 30 bagakomereka barimo n'abapolisi. Ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda, na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano. igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzuye umujyi wa Kampala, ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota itatu yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko. Kuva ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize, polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma, kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu, bamwe bakanasanganywa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa Kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane i Beni. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya Kiyisilamu wo muri Afurika yo hagati, cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi CNDH mu mfunyafunyo urashima ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibihano ku Burundi. Ibyo bihano byafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 byarimo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri nkuru na Elo Jurika neza akoresha ijwi Amerika i Nairobi muri Kenya.
Iyi ngingo ya Amerika gukora ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi ba mu gihugu no hanze yacu ku hotse ekani nyamakuru vyaje mu gihugu hagati mu karere na mpuza makungu niko kuko turetse president Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwego rwa Twitter ashimagira ati kwizina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no kwizina ryanje nyene ndashimye yingingo yanyakuba ha Joseph R Biden ntatangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri yingingo ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamo mugabo mukuru mu gihugu ujeje watakaza na Museni Dash 67 muraba yatubwiye ko yingingo nkizi zinguva afata yingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu.
Iyo igihugu kiko kirakora utwigoro kugira gisimbasaze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabiko hari uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyorora.
Impinduka ni muri abavuga nashaka niko yagize yarongoye ishyirahamwe ry'igiteka rihani agateka kazi na muntu barazemeza, ariko hari cyane ingingo ugutezurira abagizwa mabi
muri utwo twigoro cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushyikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ibyaha zagiye bikogwa imigwi yose, umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyine. Icabuje amahoro u Burundi ni ukudahana ubandanije ije cyane cyane ngeyeje ayo mabazo basubira ibonekeze.
Ikorwaho rya bino bihano ni insinzi ikomeye kuri leta y'u Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi iheze inama ya ONU ijeje watse akazi na muntu yari yafuse mu rwego rwa ONU watohoza ku vyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi arabagateka akazi na muntu. Ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko atari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kagina Tezaki ari umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akaba akoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko ni kabisobanura ijwi rya Amerika.
C'est vrai depuis la fin de l'année dernière, mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
Iba gusezera na guhindura ibintu n'ubutungana ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezera na gushitsa nta gikorwa kiboneka nkuko abarezwe gufa n'abarezwe irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Mungiwaso yekuru uyu wa kane perezida wa Amerika Biden yatangaje ko icyuka cyahindutse cyane mu Burundi na cyane cyane kuva mu mwaka uheze aho ubutegetsi bwahinduka mu Burundi. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye aja mu mabanga nyuma y'amatora anemeza ko abategetsi bari baratswe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika nk'abatembera cyangwa abarondera kuhaba bikuweho. Kwa 2012 kwa 11 2015 leta ya Obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi cy'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi wa mwaka nyene. Muri bo harimo Alain Guillaume Bunyoni mushikanganji wa mbere w'u Burundi undi akaba ico gihe yarajeje ubushanganje bw'umutekano. Godefroid Bizimana umuhanuzi wa president Ndayishimiye yari cegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi Gervain de la Kobucha umushanganje w'ubu wajeje umutekano n'intwaro yo hagati yari umuhanuzi mwishikira mu bushanganje bw'umutekano n'abandi. mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyimangira bavuga ko bashaka guhagarira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya CNDD-FDD mu gambo uri ku butegetsi y'ugusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari harimo General Godefroid Niyombare na General Sylvestre Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Kwa gatandatu ukwezi kwa 11/2017 President Donald Trump yongereje ikiringo cy'ibihano. Anthony Blinken umunyamabanga wa Leta ya Amerika yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu 11 naho Amerika yakuye ibihano Burundi kuva mu ntango za 2016 buracari mu bihano by'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwa Leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika kandi uwo muryango akaba ariwo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo Leta buri mwaka. Mazuba kwa ijwi rya Amerika i Bruxelles mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa. Kuva hadu sinjane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015 Uburundi buracafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cyo gutorana kubigeme n'abakenyezi cifashe gute mu gihugu cy'u Burundi, abakobwa n'abagore batorana gute? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganira ko na Claudette Niyonzima aserukira ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere umwigeme w'umurundikazi n'umufasoni hamwe na Justine Nkurunziza umurundikazi aba mu gihugu cya Canada, akaba we ashinga intahe ahanini y'ingeni wabo bagabuye ubutunzi atakuvangura umukobwa n'umuhungu, ndetse mu muryango wabo banamutoye kubasamuragwa w'umuryango.
Novuze ko n'ikibazo kihari, ikibazo kitaraboneka umuti, kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashore kugenda kirashyirako umukono, ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga koko n'ibiri ko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteze twebwe abigeme n'abakenyezi. Ahantu ugaruka nko kuri article ya mbere iri muri declaration ya Sede Twadorom, aho ivuga ko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko. Ariko naho biri uko gutorana navuga ko kiri iki kibazo, naho hariho imiryango imwe igerageza kuza irabitunganya uko yo nyene yiyumvikaniye, ugasanga nk'ubuye nko muri Mirie Herbe biratandukanye no muri Mirie Rihane, aho usanga mu bisagara niko novuga cyangwa mu mujyi imiryango ishobora kugaburira abana babo mu buryo bungana, bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane mu misozi cyangwa ku mitumba. Aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana aretswa ikivi cyo kurimiramwo kimwe, hama icyo kivi nacyo nyene ntuba urekuriwe kugikoresha ikindi kintu na kimwe kete kukirima. Byumvikana ntikikotesha, ntikigurisha, urarima mu gihe ubyo butakihari, naho wagiye kubaka ntibajya kubaza ibijyanye n'icyo kivi. Rero byumvikana yuko ikibazo kijyanye n'ubutorana, bavuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini, bavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu, mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumugano bwa sosiyete. Ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turi ko turaraba nko muri za sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda, kubera ko nta tegeko riba rihari donke rifungwa, usanga kenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye
chano kita mu gifaransa ngira gifitidance bero muri ico gihe haraho bigorana cyane kuko na cyane cyane umucamanza yisunga icyumviro kiwe cy'ukumene abo nibintu n'icyumvine byabwirizwa kugenda bero bigatuma umwigeme ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe abari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi rero novuga yuko ikibazo cy'ubutorana n'ukuri ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntakwigwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bavutse ku babyeyi bamwe bategereje mu busanzwe kugira uburenganzira bumwe bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta umuntu twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhimiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi rero kumvure diferense de cetima yategereza gusigurwa na diferense de merite meno de condition kubera ko byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerita hatarabwe uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valeur novuga nti umuco si wo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho mugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliore cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa
Claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose uwa mbere ni Aloise dufite kuri telefone Aloise we irindi zina rya hose ni iri
Imana irambona Aloise byanze cyumviro nuko kukintu kijanye no gutorana kuba kubagore cyangwa kubakobwa mbumire ngo nitarifuye guteza intwari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kesi mu Burundi icyo nashyikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu mbumire ngo ni ibintu bigoye cyane kubera bisaba yuko bamwe ba mama batubyaye nabo baca basubira inyuma naho ngo baje gutorana ugasanga rero biriko biteza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
se numva rero ni uko babandanya bahabwa kirya giseke baba baremewe n'umubyeyi
kuri telefone dufite na Jean Bosco
nabumva
irindi zina ryawe ni irihe
amazina yanjye yo kuri Facebook ni Alexandre Manuata ariko uri niyo mvuge Jean Bosco ntitukicyana ikiyumviro ntitukiza ku bakobwa bashobora gutorana mu migenzo y'ikirundi kuko twe twakoze tubibona twabuze tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikizi kugikuraho rero njye mpagewe nk'igitekerezo cy'iwanjye umuntu umenya bakugeho imigenzo y'ikirundi
radiyo ijwi rya Amerika Claudette we abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose
Aloise yavuze ko kumbure umwigeme cyanke umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo acarashimikira cyane yuko kumbure umugore yamaze kujya kubaka atesubira kujya gutorana iwabo kubera ko aba afite itongo yagiye kubaka mudakumbura iyo aba yari hasi nari kumwibariza ni nuko nawe nyine nimba ari nk'umusore nawe nyine adozana umugore eske uwo musiki wabyo bagiye gutorana siko uwo mupasa niwe n'abazogenda gutorana hama noneho ndetse n'ibyo ko kumbure twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwamuntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo aza kwisanga ari umwigeme cyanke ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jyewe bampe icyo kizi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibi byinshi kubera ko ndi umuhungu jyewe kumbure aho ibambewe nari numva ariko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gatsima imbere kukumva kurondera akumva yuko ego n'ibyo ko duterana ibyo ababyeyi basize twari dukwiye kwibamwo kumwe hama maze agatima kukumva ko nawe reka arondere ibyiwe akaba ari cyo ashyira imbere cyane kuko jyenda nimenga defa ibiye bigeza kuzijya nene n'ibinebwe hariho abagiye kumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi ko ndi umuhungu nta kamaro kukuronderwa tusanga nene na agiye mwe na muvezi vesite kubera ntashobora gufata neza
atunganye ibintu neza kandi nime byarondewe rero byo numva ikintu no vuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarinzi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gakina abarinzi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yoba baramushyitse ari karamererwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamaze yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri Aloyize hama kuri Jean Bosco avuga ati kumbure hagiye gutorana k'umugenzi w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntibivye n'icyo kintu kimwe cy'ubutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho niyo yumva yuko uwo mugenzi we wari uhari kuva kera ariho n'iyindi migenzo yari ihari muga kristu ko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikurwaho kubera aho kumbure twabonye tuti iki kintu nticyari gikwiye kugenda gutya ayi nuko kera ta mukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu basiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati wowe witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho ibiiye ariko ibyo no munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigenewe cyangwa abakenyezi bakigamwe byagenewe abahungu ariko byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa navuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke yuko icyo kintu tutariko turacumva kumwe navuga ko ari intambamyi ikomeye kino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashyigikira ngo uveho ariko si bisagiye ko habaho dezameliyoratio nabyo byokorwa kugira ikibano kibeho gitunganije neza kandi abantu bose bumva nyine bajwisa yuko ikibano gitunganijwe
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri Justine Nkurunziza
twebwe ingene twabifashemo nibaza yuko ubwa mbere nubwa yuko icyo gutorana jyewe zibirimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose kuko cyabibazatoma nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge natwo ufite abahungu gusa abahungu umunani abo bose rero murabona itongo imwe ringana benshi niyo asa amatongo manini si benshi basa amahegitari none rya tongo ubundiho uteretse n'iz'amategeko niwe arigaburira abo bana umunani abo bahungu umunani nabo bazobyara bate basubira abagabura buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirongeye rizofugika twebwe rero twavuze tuti n'umubyeyi wacu yari asigaye yavuze ati bane itongo rya so ntimuze muri manyagura bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa bibe itongo ry'umuryango kuko nibatangura kurigaburira Nzeyimana Hakizimana nderagakura ibi bose bakagabura umwe wese akacagira abana undi wese agacagira abuzukuru abo bose bazoza bari aba bwa bunyenyi bw'itongo none wumva turiko dupfa icyo cyane cyane umubyeyi na basaza bacu bahagaze ko baravuga bati reka riguma ari itongo rya data rifite izina rya data tuzoheze turikorere ko nka koperative kandi ndamaze kumva n'abandi babigize gutyo
hanyuma mukazagabura mukazasangira
ibivuyemo
kandi ku buryo bungana
itongo ry'umuryango yirondereye icyo kintu ntitwagihagaze ko twese na mama ni wewe nyine yabitanguye kuko yavuga ati none nimwagabura muzorigabagabana gushika ryari kuri ku babyeyi twebwe turangana umubyeyi wacu ntiyashatse kuturutisha bamwe n'abandi kuko yadukunze twese kimwe ahubwo ikindi kintu cyabaye iwacu no mu yindi miryango mike mike gitanguye kuba ni uko na bijya bya Samuragwa bagiye hamwe bakumvikana na basaza banjye
Samuragwa hagati aho ngaho nagira ngo mbwire abanyarwanda ko ari umutware w'umuryango
babigiye inama na mukuru wanjye n'abo basaza banjye na mama yari akiriho baraheza batora jewe bambereza iyo responsibility.
Ubu ngubu ni wowe samuragwa w'umuryango kwa papa wawe.
Ibyo binyegeze inyuma y'imico byose biva ku miryango, biva kukuntu imiryango yigurutse, biva kukuntu ababyeyi bigurutse, biva kukuntu nawe muvukana bigurutse.
Akarino ngaha duce dusoze amakuru n'ibyanyu tukaba tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikro. Mari kumwe na Joy Diane ni nahaje ibiganiro by'uno mugoroba byegeranijwe na Facile Gebehu. Twe mikro izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubibwiriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha.